Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchote bakunzi muteza amatwi iganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri siyo ya gatano muri komena Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Twazindutse kwerekana yuko tutifatikanije na kagwi kaho gategura amaraporo jerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi.
Ubu ni Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura mu Burundi, asigura icyatumye hatunganywa imyerekano yabaye kuri uyu wa gatandatu igamije kwiyamiriza icegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU aheruka gusohora avuga ko icuka hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo atari byiza, atekereza ku byerekeye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Iyo nkuco kimwe niyerekeye abarundi baba mu gihugu cya Kenya bahimbaje umunsi w'ubumwe. Turazigaruka ko handi hato abakunzi b'umupira w'amaguru muri aba hafi turababwira iby'umukino wahuje Rayon Sport yo mu Rwanda hamwe na Lydia Ludike mu gihugu cy'u Burundi. Ngiri ndabahe ikaze. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi ntibemera ibiri mu cegeranyo cy'umunyamabanga mukuru wa ONU ku Burundi, kivuga ku mugambi w'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro uri kutera icuka kibi hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo. Ivyo vyashikijwe kuno wa gatandatu mu myerekano bazindukiyemwo. Umumenyesha makuru wa Trevarise Nziko Banyanka aratubandaniriza ino nkuru.
Turiko turiyamiriza ireme ntanya iri mu cyegeranyo cyakozwe cyegeranyijwe n'uwitwa Michel Kafande unasi igihugu cy'u Burundi mu bahinduru.
Indirimbo n'ivyivugo vyo kwiyamiriza icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi, hamwe n'ubuserukira igisata ca HCR kijejwe impunzi mu karere Burundi buherereyemwo, nivyo vyaranga abitavye iyo myerekano. Ugo rugendo rwitabwe n'abanyagisagara batari bake rwahereye ku kibanza citiriwe ONU Rompre des Nations Unies muri zone Ngagara, rwabandanije ruca mu gisagara hagati gushika imbere y'ibiro vy'ubuserukizi bw'ingoma y'Ububirigi. Abitavye imyerekano kano baharirimbiye uririmbo ruhagize ukwikukira ku Burundi. Bavuye aho bagarutse mu kibanza citirwe intaya y'ukwikukira ku Burundi. Ramadan Nkurikiye, umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igisagara cya Bujumbura, yashikirije icatumye iyo myerekano itunganywa kuri uno wa gatandatu.
Uwo munsi uri hejuru abanyagisagara cya Bujumbura twazindutse twerekana yuko tutifatikanije na kagwi kaho gategura amaraporo jerekeye u Burundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aheruka gusohora raporo y'ibinyoma ku Burundi. Iyo raporo rero agashaka yuko inama ijejwe umutekano ku isi yuko zoyemeze itariki 26 Rusama, tugira dusabe rero abanyagihugu bose n'abajaji intwaro bose bari ngaha aye tubahe induru nyinshi cyane yo kwiyamiriza iyo raporo.
Ica mbere catumye bamwe mu banyabujumbura biyamiriza ico cegeranyo ca Antonius Guterres nibire mu gice ca gatatu k'ico cegeranyo nibijanye n'icuka ca politike. Uwo munyamabanga mukuru wa ONU avuga ko atari ciza mu gihugu hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo kubijanye n'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro. Co kimwe nabo banyagisagara ca Bujumbura, umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu arabibeshuza.
Ibi rero sivyo kuko nagira ndabwire yuko mu rwego rw'ibwirizwashingiro abanyamigambwe bose bariko barahimbiriza ababo kugira bita bugu rubanza rw'ugutora iyo nteguro. Nimwe mwita opposition radicale mu Gifaransa mu bahakaro rero kuva ku munsi w'ejo mugabo Sanganya Frodeo watse akamba bari wanyi n'abandi barabikoze banyamigambwe. Ni ukuvuga rero umugambi barawumva kandi murazi yuko kugenda gutora intego y'ibwirizwa shingiro umuhatori kiri ku mutima uko avyifuza. Ivyo rero nagomba kubwira abavyanditse yuko bihenze cyane kuko baba banye politiki bavuga rumwe batavuga rumwe bose bashigikiye uwo mugambi.
Terensio Ntayiraja avuga ko ico cegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU co kugenekereza ya 25 ukwezi kwa mbere guheze kibesha mu kuvuga ku impinyanyero z'ibwirizwa shingiro zifuta amasezerano y'Arusha. Ubundi yiyamirijwe muri iyo myerekano n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu karere no ku Burundi. Umufasoni Catherine Vesner aherutse gushikiriza Geneve mu Buswisse kuni yiteze muri no mwaka wa 2018 impunzi z'abarundi 50,000.
Uyu muntu asohoka hashire muri aka karere by'ukuri birababaje uvuze ibintu nk'ibyo umuntu yaba kwageza kuri kuri ategura umugambi wo kwabanya umutekano mu gihugu turi mu mahoro no umutekano dufise amahoro mu gihugu cyose imitumba hafi 300,000 none umuntu yaba kwaza ahunga abantu mbere ko atavuga abahunguka mbega abarundi biyarikije barenga 200,000 bifuza gutaha n'abanyagisagara babivuze adasabira amafaranga batahura iyo dusabye ko twakira abantu kabiri mu ndwi amakonvo muraze kwishikira gitubwe bwo bujeje bavuga ngo nta buryo bafise mugabe asaba uburyo bw'abahunga ntibasaba uburyo bw'abahunguka ibyo ni ibintu bibabaje cyane ni ukuri turasavye bave muzimu baje ibuntu bahinduke kandi bahindura ingendo
mu bitabye iyo myirekano harimo bamwe batari bazi icari ku rutonde guno ho gatandatu Eric Harerimana
nico gituma rero naje gushigikira guhindura ibirizwa shingiro nico gituma naje kwifatanya n'abene wacu muri urugendo
ugo rugendo rwari rwitabwe kandi n'abagendesha ivyuma vyunguruza abantu nk'amakinga amapikipiki hamwe na bajaji Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka urakenuye turaza kugaruka mu karere tubabwira iby'umupira w'amaguru aho Lydia Ludic hamwe na Rayon Sport bejeje gukina mu gihugu cy'u Rwanda ayo makipe uko arabiri yose mu kino waheze banganije kime ku kindi turaza kubigaruka ko ariko tubanze tunyarukire gato muri Kenya hahimbaje umunsi w'ubumwe bw'abarundi kuri wa gatandatu ambassadeur Remy Barampama serukira Burundi muri Kenya yahamagariye abarundi bose bari ngaho muri ico gihugu kwiyunga bakongera bakerekana ishusho nziza y'igihugu no kwiyandikisha kugamatura kamarampaka yimirije kumenyesha makuru wacu Nairobi Eloge Wirikaneza yadukurikiraniye ibyino nkuru
aha nahitwa Shalom House kwibarabara yitwa Ngongoro Rodri muyazwi cyane rwose kumugwa mukuru na Yobi wa Kenya abarundi barugwa mu majana bariko baririmba ururirimbo ruhagize umwe bw'abarundi abato abagabo n'abagore mbere n'abahumure bari bahari ijwi rya Amerika ryashimye kumenya uko bamwe mu bari ngaho biyumva byegera bamwe muri bo ni Chantal Nahimana na Dominique Gihena
ku by'ukuri n'akanyamuneza cyane ku mutima wanje kukubera yuko cyane cyane nk'iyo duhuye turi abarundi benshi tukaba turi hamwe numva ari akanyamuneza numva umutima wanje uruhutse hamfete iyo ubonye abarundi b'iwanyu wumva umenga surtout iyo dukoraniye ahantu nk'aha anye wumva umenga uri Burundi hamfete kuko ubone ntambo ntambo z'abahungu ari ingoma ukabona ntambo z'abigeme ukabona abakenyezi bambaye impuzu z'ikirundi imvutano kanyene ukabona n'abatama bavuga ikirundi ukumbura umutima uraruhutse
nakanyamuneza ntangire kandi nibibe birabereye kuko nibintu twagwaniye kuva kera kuva turi ngaha muri Kenya imyaka itari mike twamye dushima kuba nk'abarundi nico gituma rero umuco wo kubana nk'abarundi mu bumwe tutibagirana karanga kiwacu biguma bituranga ngahe Nairobi ibintu twamye dushira imbere ngaha muri Kenya
ambasadori Karemi Barampama zerukira Burundi muri Kenya nawe yibukije kwikorwa c'abarundi bahaze indaro ari kirumara mu kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyabo
diaspora yamagariwe gufasha kugira ngo ishusho y'u Burundi libe byiza maze abipfuza kugendera Burundi abipfuza kujyana ibitaye yabo mu Burundi bajeyo bivuye ku ruhara wa diaspora bivanye uko natwe ubwacu tuvuga Burundi n'igihugu cyatwibarutse bisobanura yuko wewe nanje turi mu mahanga turafise uruhara kugira bikunde mu gihugu wacu duteri ntambwe tuje imbere icyo ni gikorwa cya diaspora diaspora iri mu atayeza gufasha kugira ngo bakingire ishusho ryiza ry'igihugu aho dutuye
Gihena harafite cyahanura abarundi bari mu gihugu hagati n'abari mu mahanga
abarundi bari mu gihugu bobo icyo bagwiza kukumenya nuko uburundi ari bw'abarundi bose abari hanze nabo nibahendwe no kuba hanze ngo kumbe ngo hari akarusho kuba gasumba kuba mu gihugu urya iwabo wa muntu hamara hantu hakenewe cyane nazo mpamvu rero abari ngaha aye haba kumvuzi anaziriya twabe dushaka kuba abarundi twese dufunze umukanda kugira ngo tubwe tuti turi abarundi muri wa muco wa myoranga abarundi ba kera inyuma cyangwa atatandukanizo zihari kumva izina ziriya kuko abarundi ni bamwe katuzi kwazo ko ari bamwe kandi bakabana mu gihugu cyacu cy'amahoro
ambasaderi Barampama yanibukije abatari yandikisha kubwo amatora ya kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka nayo mu 2020 yo gutora inzego zitandukanye harimo umukuru w'igihugu kubikora vuba bataracerwa
twifuza yuko zina murundi wese yozirikana ko ari igikorwa kidasanzwe nariga ataundi mwanya uzoboneka inyuma y'igenekerezo rya 17 kugira ngo munaze biyandikisha kugira yitabiryo kamara mpaka cyangwa amatora yo mu mwaka 2022 abazoba biyandikisha ubu ni nabo bazoca bitabiryo tora rizoba mu mwaka 2022 nuko rero twifuza yuko abitabye rino sarukuru abatashobora gushika hano kumvita nkiriya bimenyeshwa maze imbere y'ubwigenekerezo ya 17 rirenga bazoba basaka yo keza nabo kwiyandikisha tuyandikishiriza mu buserukizi bw'igihugu ambasade.
Ingoma zo Burundi nzaza zatanzwe mu birori muri Kenya kuva mu mwaka w'2015 n'imbere yaho gato iminsi mikuru y'igihugu abarundi bahaba ntibahora bayitabira ku rugero rushimishije kuri wa gatandatu ariko bari baje ari benshi baruzura mbere babura aho bicara kuko aho bamenyereye gukoranira hari harengewe bamwe mu barundi bahamaze imyaka irenga 20 bakibaza ko ari ikimenyetso cyiza cy'ubwiyunge no kwiyumvanamo kw'abarundi ba muri ico gihugu. Amasezerano y'umwe bw'abarundi yasinywe mu mwaka w'1991 ku itariki ya 5 ukwezi kwa kabiri yaje kurikira intambara yo muri Ntegaramarangara mu ntara za Kirundo na Ngozi mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'1991.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
ndashaka mundo ndikirije ko ndamirange
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
eh namwe bwa muri he
ku ijwi rya Amerika
icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo ni mutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye.
Mukanya naho namakuru y'inkino tuzakubabwira bya Lydia Ludique hamwe na Rayon Sport batzereye urukino barimwe batsindanye kimwe kukindi. Mu gihugu cy'u Rwanda kuno wa gatandatu habereye umukino w'umupira wahujije ekipe y'u Rwanda Rayon Sport hamwe na ekipe yo mu Burundi Lydia Ludique ni mu rwego rw'imikino yo guhiganirwa igikombe cya Afrika mu maekipe yabaye aya mbere mu bihugu byayo. Iyo mikino yaheze rero ayo maekipe uko ari abiri atsindanye kimwe ku kindi. Umenyesha makuru wacu akurikirana ivya sport Jean-Claude Munyandinda yakurikiranye ivyo no mukino.
Mu mikino yo guhatanira ibikombe bya Afrika by'ama club mu mpira w'amaguru, amakipe ahagarariye u Rwanda yatangiye guseruka mu cyiciro cy'ibanze. Kuri wa gatandatu kuri Stade National Amahoro i Remera, ikipe ya Rayon Sport yari yakiriye ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa mu kino ubanza mu irushanwa ry'amakipe yabaye mbere iwayo Ligue des Champions. Muri uyu mukino amakipe yaguye miswi aranganya igitego kimwe kuri kimwe. Ikipe ya Lydia Ludique Burundi Sport for Africa niyo yafunguye amazamu ku minota 33 w'umukino ku gitego cyatsinzwe na Jamal Mazunza ku burangare bw'abakinnyi b'inyuma ba Rayon Sport. Ku minota 81 rutahizamu wa Rayon Sport Hussein Shabarara yishyuye iki gitego umukino urangira banganyije. Ku ruhande rwa Lydia Ludique Burundi Sport for Africa, umutoza Emmanuel Bankuwiha aratubwira ibanga yakoresheje kugira ngo anganye na Rayon Sport ku kibuga cyayo.
Kubona yuko naje gukinira hanze nashanganye, urumva objective y'iwanje nanjye gukina na Rayon Sport nari nzi yuko ro minimum nega ndabatsinda cyane ntegariza, urabona ko vyashitse. Ndashimira Imana ibanga no kugira nakoresheje je naje ngaha ko kuzibira kugira sina kese ya magori menshi. Icyo gituma nariko ndabwira abakinyi twebwe aha simuhira abo bariko bakina bafise na bakinyi 11 mu kibuga ngabo ariho abafana babafasha ngaha, abo bafana aricyo baba bafasha ku ekipe iri kwakina. Icyo gituma nagerageje kubabwira tuzibire cyane nitwataki.
Umutoza wa Rayon Sport Olivier Karekezi wemeza ko ntabwo bafite yizeye kuzatsinda umukino wo kwishyura uzabera i Burundi. Kuri iki cyumweru ikipe ya APR FC iraza guhura na Anse Reunion yo muri Seychelles guhera saa 9:30 kuri Stade National Amahoro i Remera. ni umukino ubanza mu cyiciro cy'ikubitiro mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confédération. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuzobandanya tubabwira iby'iyo mikino ingene biko biragenda ejo. Makuru yacu yandi mukanya rero ni intamenwa.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio y'Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Nega joke. Mbona ko urukino rwa pagano nekare.
Kubereka madumazere.
Nibona.
Jewe ndazi ko bigenda neza. Kare turashobora no gutsinda.
Yego ni byiza kwiya muri ikije mwangize n'ibishoboka.
Birakeneye
ko
yamara.
Byakoye ko equipe isohoka gukina dafise abakinyi ba rezere. None giye ho girugira isanganya byo cyabigenda gute?
Bizere ko bitaza kuba. Rega madumazere. Agushya mu kibuga umuntu atacu ashoboye atwononera. Aho famukina equipe idakwiye.
Tezeve ni wabu.
Basha, ibyo joke yaravuze byaradushike cyo turakina. Umukinyi yadutsindisha kandi twariko dukina neza.
Wowe cyose cyakasha. Ibyo byawe nta byimenyere. Uje mu buhungi.
Ndabize kikinira.
Ndabize kikinino. Nibindi bindi.
Mugabo, umupira w'amaguru dunia nzima amategeko namwe.
Orangaho.
Ibyo gwa yavuze nibyo. Amategeko namwe igitigiri cy'abakinyi ni kimwe. Nico gituma nababwira ko ari kurondera abandi bakinyi bakaba benshi kuko twamana ba reserve bakwiye.
Oya ntacyo reka twinjire mu kibuga. Urajya kuraba yuko ataba reserve tujya gukenera.
Bikwerere.
Kandi kandi ubwa mbere dushikira kandi tukata ko tukatsinda.
Joke, bonne chance.
Ok, merci.
Sinu. Mbegwa. Twizere kwivyambariye bija kugenda uko nyene.
Reka turabe.
Kandi hondoshe ndabahindurira nipangire JJ nye nabake.
Ego. Nibyiza ntiwoce bahindura bitabanje kubananira kuko batsinzwe boca babifatirako ngo ni juya ko
kandi si cyaka bimva ko
ashe
arejo ke je murasa imipira muterera imbere juya je individual nayo shaka
urya mukinyi bacunganye na joka naona anapitisha nguvu
anapitisha nguvu kutegajwa
urabona iyo mukuru je juu wa msimbu burebure akachawu mutwara
kandi shana je ndabibona iyo birutse mbona musiga ngose
raba dada yake mubwire ntaje aratiki banza cyanyuma arasoka sana hata bamuhya ikorosi imwe hagasigara urubanza rwa babiri gusa uredamu na mwenye kavumba
yo fiacre tasho yo madutsinze brem karabaye batumwe
ahubwo dada niba barabakinye bafise uzowezi ubusasa niho bagira bakine neza kirya gitsindo batagomba watu
wapi sinzi ko bigwa kigombo kuko naje n'ubwa mbere ndabaherekeza muri match nti ndire kuraba ingene bihava bigenda kwera
ko mbono menga barahagaze
wabibonye
bire vyenyuri sema bihava bibavyo barushe kare basi gidiyo ya jara manuka gufasha fyakre
oya gera manuka cyane naho joke hava buri umuhu mubikira
n'icyo
kandi rero tuzeye kwitsinda
oh
yo none baramuteze aratembye sinzi kivamo
ibana ni hatari kagumya cyamya namaki
yo nge uramutonetse rega hajya fye guhatira ko kandi agwaye kuguru
ibyo ni bibaya sana
ni yase barabishobora
oh arashobora kuba baravya hatari ntaba gisubira gukina umupira
naba hagaritse umupira no mujya baje bateruye aje gusubira gukina
ngira ngo
niwe kandi yanyemeza ngo ntaba reserve akeneye none wala
profe nipime basi kidogo urabe ni na byonono cumpamagara basi mvemo
niwe wakinye mu kunimiro zingana
zire za joker je onda kina imbere kandi ndashobora gukinisha amaguru yose
Ingo ndaguhijya maya jokere nawe ntunasubira gukina
yemwe mpimurabe
gahoro gahoro wa muntu ntumbomerere kwinzu karibu
namba ari gahoro gahoro nyene urakoze kunyaki
ego me karibu none kumengura shavuye namake cyurande ubwo
ampisuro bawose kumba zigituma shavuye kugira ntukije
tori sa urazi ko ntakunda kukubona usagutse basi cyara ngahureke kugumu hagaze hamumbwire ikikubabaje
kwicara ndicara kandi sindava bikorohe ndakubwiye ariko gabizozo waruba usurampenda ndajangaho ndani kamenyo ngo nzomenya kumbe wanciyemo
oya Dorine reka kuvuga gutyo vraiment urazi kivyo atavyo nari kugira
uti ntavyo ari kugira ndo nivyo wagize vyo nibihe
umve Dorine calme toi wicare neza hama tuvugane kome nk'abantu bakuze urazi ko kayawe yari igoye cyane kandi amanota yawe yari mabi
sa uhageze kumbwira ko nari mfise amanota mabi
calme toi
ko kijya gihe atavyo wambiye ko wampenze ngugiye kubijamwo amanota yanje ntayo waruzi
Narinda yazi nivyo mugabo vyanze ntakundi nari kugira shadow kandi ntiwocu ntakishavuga utyo kose kuko sikosa ryanje
uti sikosa ryawe nijya wonyene kuko ni utashikije ivyo twavuganye
mukama wanje
mbeko je nashikije ivyo nakwemereye na ukampenda
Dori nyumviriza shadow
ndakumviriza
ndagusubire munsi ikosa ryanje
nijyande
twe Bosco ntako ntagize yarananiye kandi nawe urazi kwagoye sivyo ndinda kukubwira
igi wanyemera kumfasha ntiwaru kwa goye buje
nari ndabizi mu daranse
cengwa ashaka gushika kuri bijya nyene sha waranshoboye nokuri
eka ntabyo kugushobora birimo sha kandi fasa ari impossible niri netenu none washaka ngirende nkikimana mpindira mano
bizoza
sa
nokuvuze none kandi nze nguzomfasha ndemera turajyamana ubugarutse kumbaza kuri imana igihe twajyamana ni waruzi kutariyo Changi vyahindutse mu nyuma. Eh?
Dorine, leka kundenze nduru kandi empe do respect. Ntwibagire ko ndumwigisha wawe. Mbeho ikosuri ntako byose. Nije nakubwiye ngo ntiwi. Changi ngo uje kubesha ugura ama telefone. Mbarira.
Umuntu asonera uwisoneye.
Utizi ni isoneye. Eh.
Bizoza ndakubwire. Umuntu asonera uwisoneye.
Utigeze.
Igihe twajyamana.
Eh.
Wowe ari wibagiye kujyamanya n'umunyeshure wawe.
Ibyo birakuraba.
Iyo ba wisoneye, wari kujyamana nanje.
Nabyamana
nanje. Wewe ntibikuraba, wari gukora ibyo twavuganye gusa.
Mbeho hiyo ba wisoneye, wari kuryamana n'umuntu utazi nguro nk'amanota aho kwigukamenya nk'abantu. Kandi byongeye. Sinagufashe ku nguvu, waje ubishaka kandi utahira ushaka. Ngura kwindurure.
Eh? Abazangura nyikure bikorohega bizoba
wasatse.
Wo ngaye kabisa.
Jewe.
Nanje nzokwereka ico nzogukora kandi ntuzofunyibagiye.
We wongire iki?
Uti nzokutira
ngira. Abana bubu ni hatari.
Ni hatari nyene. Igumira ho nshanzokwereka. Ukagenda utabanye umutaho guhagarika bakubwira ko wafashe ku nguvu.
Ngoba
ntari Dorine. Wewe nyene. Jenge kukwitwara kandi bitarenze uno munsi. Wavyumva?
Dorine leka
nga
ibintu nk'ivyo sha ya kubukina n'ubuzima Dorine tekana
ntekana mubika ahubwo ntukwije ngiye gutangura kurira muhira mvuge ko wamfashe ku nguvu njanti yakubivuga hama bampinyi bazobona ko ari ivyo mbisa kwanza ngende ndeke kuguta ku mwanya sha
kama kikongo oya oya leka basi Dorine ndagusabye kikongo wicare tuvugane neza kandi vuga buhoro buhoro ntihagi ukumva
ndakubwira gabizoza ivyo ari kuvyumvira imbere yuko nyobegwa kandi simbona nico nkiriko ndavuga nuwafashe ku ngufu bisa kwanza nigiye
mama ndahumiwe yeye
iri shenge na simbagurika taye yewe nayo gabasha yo ni yo musportive kwid
Ibete! Bige niko ndawara ni.
Yo!
Uragenda agwaragenda. Yo!
Baramuna dine
cha. Uhaje umwana yanka ni wakura.
Urasaje busare nawe. Ehe wingena abantu bakuraba.
Ba urakura umupira ngo baraba nje. Aho shagwara genda.
Baraba. Kasi. Gwara!
Ariko
sha Francine bwa bundi yo nta hana ari kuba mpombe.
Reka sha ni bamwongere kwa rabere.
Nari
engere banzeze.
Yo!
Yo! Yo!
Mama, ndagusabye ntusubire kunsubiramo ayo majyana. Kuko cyambona umenga. Sinzi mama
ni. Oya nibisanzwe. Kuko byero nta ubizi.
Yego.
Ngaba nifuza ko nawe woshika mu bigero ukabyara abana bagutera iteka nk'uko muri ku murari inkwiye.
Yo mama akabizu. Nukuri mama urumuvyeyi mizape ndabikubyiye ndagukunda cyane
era
kunyamaga nawe
mama bizuvuga tani wondi
aya nuze nagusigarije tamarimwe nawe hagupomera utubize kwa wakira nabaje
mama uramba barira bizaye ico nshaka kandi baziko turi mu buruhu
oya kibondo nufata ico umuti mushaka ko nabasohokanye sinaje kubagerera umwe wese niyitanzu Wibutse gusaba ico dufungura?
Yego.
Rewe nateguye ko tuva ngaha dushika twijyamira.
Bashi, nanye ni munyizere. Komana ni ntuca kugaya kwese. Mama, huko we wazanye mufuko kazi.
Aho nuremesha. Yamaze kuma ingodo kuva kera. Naho twomara kabiri ngaha. Ugoge na tuyamaze.
Kumagara yacu rero bibondo muryohegwe kandi twibukana so wanyu yagiye tukanya.
Kuri papa rero.
Urakoze mama kutwibutsa papa. Ndagusaba dirance nyande subizikirenye mu kiriyo mama.
Nanje ga mama ndakubwira umugambi mfite. Ndi usabire nze ndawushike ku mutyo. Ndabigusabye usabire.
Ego mwananze mbarira. Atuti yazaje aramfasha tuwusengera tuwushike ko.
Jewe nifuza kwiga. Nteze kaminuza mu vy'amategeko. Nzoce mbu mushingwa mana. Hariya muri vire. Twese tuzoca tuja kubayo.
Ivete naguhinyuye.
Ngwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambira abasenseye naho ubutaha
Nukuri wakabari nukuri kino gikino intamenwa duce dusozerera ibiganiro vyo mu kirundi n'ikinyarwanda twa tubafitiye muri kano kanya ncuti bakunze mwakenuye kutwumviriza hino sans kimenye yegeranije amadri hamwe na engineer Nelson afatikanije na Joe Diane nahaze twari kumwe kuri mikro twembi tuyifurije kugira weekend nziza no kubandanya mu gihegwa n'ibindi biganiro bitandukanye by'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye